Et mon fils, hein, il a 18 d'Amérique. Ijwi rya Amerika ryumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti yabose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri radio yacu voa.com. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda.
Bavuze yuko ibyo bavugira ko atamutekano hari ko ibyabo bimeze kuca kuri ako atarivu. Kandi bavuze ukuri nkuko twabi twese twamateko turavuga nkuko namwe mubibona, amahoro n'umutekano biriho mu Burundi bwose.
Uyo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye. Abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Boko Haram bishe abantu 16 mu buraruko bwa Cameroon. Mbere yayo makuru tubanze duhere kuyavuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Afrika y'Epfo abantu bamaze kwandura umugera wa corona barenga 500,000. Yamara perezida w'ico gihugu afise akizero. Frederic Nkundikije dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Igitigiri kimaze kwemezwa camaze gufatwa n'ikiza ca corona mu gihugu ca Afrika y'Epfo kiramaze kurenga 500,000. Yamara perezida Cyril Ramaphosa eje kumusa muhungu yavuze ko abona ibimenyetso vyerekana ko ico kiza kitabandanya kwiyongera nka mbere. Ramaphosa yavuze kandi ko bajejwe amagara y'abantu bariko baratuza ico kiza. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Zwelini Mkhize yaratangaje ku munsi wa gatandatu mu ijoro ko abantu 10,107 banduye umugera wa corona muri iki gihe. Abamaze gufatwa n'ico kiza barimo abantu 8,153 cahitanye bamaze gushika ku 5,503,290. Afrika y'Epfo ifise abanyagihugu barenga ibice 50% by'abanyagihugu bose bo mu bihugu vya Afrika 57 banduye umugera wa corona. Mwikete yashize ahabona ejo ku munsi wa Mungu Ramaphosa yavuze ko naho igitigiri c'abamaze gufatwa n'ico kiza kiri hejuru, ico kiza kiriko kiragabanuka mu gihugu cose.
Muri Ethiopia abanyagihugu bahimbaje intambwe zimaze gushikwako mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Mu myerekano y'akamwemwe isa niyo yashyigikiwe na leta abantu 1,000,000 bihereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Addis Abeba ku mutaga wo ku munsi w'Imana. Bazungagiza amadarapo y'igihugu cya Ethiopia bafise n'izindi nzandiko zihayagiza intambwe igihugu kigeze ko kubijyanye n'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Abari mu modoka bagenda bavuza amahoni, bavuza umuziki n'urwamo rwinshi mu gihe abandi batamba mu bibanza abantu bakoraniramwo. Ibirori nk'ibyo byabereye mu bindi bisagara by'igihugu. Icyegera cy'umushikiranganji wa mbere Demeka Mekonnen yasabye abanyagihugu gushigikira urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile n'iherahezwa ryo kugubaka. Yamenyesheje ko bariko bahimbaza intambwe ya nyuma y'ukubaka urwo rugomero. Yatangaje ko bashaka ko ruherahezwa vuba rugatangura gutorera inyishi ibibazo igihugu gifise. Abanyagihugu ba Ethiopia bari mu mahanga baratanze intererano yabo ku bijyanye n'ibyo birori bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi. Ibice 75% kw'ijana by'urwo rugomero biramaze guherahezwa. Urwo rugomero rwarateye ibibazo hagati ya Ethiopia n'ibihugu bibanyi bya Sudani na Misiri. Igitero cy'intagondwa za kiisilamu mu gihugu cya Afghanistan kimaze guhitana imbohe 21 kikaba kitaraturura.
Umwe mu bategetsi bo muri Afghanistan yatangaje ko icyo gitero cyakozwe ku ibohero riri mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ry'ejo ku munsi wa Mungu kitararangira. Abandi bantu 43 barakomerekeye muri ico gitero catanguye igihe umuyahuzi wo muri uyo murwi yaseka imodoka yuzuyemo ibombe ku rugi rw'iryo bohero. Abarwanyi b'uyo murwi baciye batangura kurasa ku bajeje gucungera iryo bohero riri ku murwa mukuru w'intara ya Nangarhar iri ku birometero 70 vy'umurwa mukuru Kabul. Batatu muri uyo murwi w'intagondwa basize ubuzima muri iyo ngwano yari kibandanya uyu munsi kwa mbere aho inkoho zibandanye kumvikana mu micungararo y'iryo bohero.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ni inyuma y'urwandiko rwanditswe n'impunzi zirenga 300 zo muri iyo kambi zasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'umutekano ivuga ko izocungera umutekano w'abo barundi ndetse n'ubutunzi basize mu gihugu imbere y'uko bahunga igihugu mu mwaka w'2015. kwikira Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yabivugiye Bujumbura kuri uyu wa mbere.
Aha rero nkuko nabonye ne muri rya kete bavyivugira leta igitera kamo abo bose bahora bataborohereza mu bikorwa byabo byo gutaha, kuko turabizi yuko ahora haza umwe hari nabo twahora dufasha kugira batorokiri ya kambi bagashika umwe baratubwiye neza yuko batoroherezwa. Aha rero tutatera nakamo abataborohereza ko babaritegura bitegure mu mutima ko bategereza kuborohereza bagatahuka, kuko igihugu cy'u Rwanda si igihugu cy'iwabo, igihugu cyabo ni iki gihugu cy'u Burundi. Amakenga hanini si bo bari bamaze igihe bayavugana. Amakenga yari amaze igihe avugwa n'abanyapolitiki bamwe nabo bari hanze y'igihugu, benshi mbere batanahunze nabo wumvise ko abiyambuye muri rya kete, bavuze yuko ivyo bavugira ko atamutekano hari ko ivyabo bimeze uko cyangwa kuri ya kwatari byo, kandi bavuze ukuri nkuko twabe twese twamaze kubivuga nkuko namwe mubibona amahoro n'umutekano biriho mu Burundi bwose, turajya tukajyama atangorane. Kandi icyo twokwibutsa abantu nuko ziriya mpunzi ziri mu Rwanda cyangwa ahandi z'abanyamahanga ku Burundi si imyaka ingahe ihaciye twovuga yuko bari kure batamenye ibibangaha mu Burundi, kuko ni bene wacu nabo tuvukana n'ababyeyi bacu n'abajyango ni inshuti n'abagenzi nabo tuzi, ku buryo turavugana nabo tukababwira ku munsi ku munsi, mwebwe muravugana nabo turavugana nabo tukababwira ku munsi ku munsi kwene igihugu cyifashe. Kandi barazi kuri rero banavyivugiye igihugu barazi neza kumwe cyifashe, barazi neza ku mutekano uhari ukwiye ku Barundi bose, barazi neza kandi ko ni vyabo ivyabo basize ngaha byacungirewe neza na leta y'u Burundi. Si bimwe bya kera abarundi barahunga mbere banahungishijwe niyo leta nyine igacisimbira no mu vyabo igatangura gutanga bavyo mona bika biratera ingorane bivyose vyumugujejwe kurekurura ukuri no kurekuriranira izi ingorane zose ziko ziva kuko leta itabaye bivyeyi ngo ibe leta nkiyo aho uja kugira guhungisha abantu abacitse ku icumu gacisimbira no mu vyabo gatanga ugatangura gukora ivyo wishakiye biriko biratera ingorane uno munsi turiko turahangana nazo tutategeza kuba turiko duhangana nazo, kuko twategeza kuba turiko turakora ibindi koko bihambaye by'iterambere tutariko turavuga iby'amatongo. Uno munsi rero baba bahunze kera, aba bahunze cyane cyane abo mu 2016 kuko nibo muriko muravuga kandi nibo banditse ivyabo ivyo basize ngaha byaracungerewe na leta y'u Burundi mu bicako, kuko navuze ko atari abanyamahanga murabana muri quartier murabibona, uwasize parcelle nihiri, uwasize inzu nihiri, uwasize imodoka yayisigaranye umuntu cyangwa isize ahantu nihiri, abasize amafaranga muri banki abatayatumye ko kuko benshi baratumye ko mbere ba hari n'abasirimba bakatora tuzi neza byose biracyari ngaho nta muntu umwe yigeze abikoramo. Ni ukuvuga rero nibaza badushikira mu byabo atangorane hamareti zoborohereza kugira ngo bashike kandi bashikire mu babo no mu byabo atankomanda.
Yari umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye banywanyi bacu ico cifuzo cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu Rwanda mu kivuga kwiki, naho se impunzi ziri mu bindi bihugu bibanye by'u Burundi mwo dushikiriza ibyimvuriro byanyu. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu ikambi ya Mulongo impunzi z'abarundi 42 zari zitashe mu gihugu cy'u Burundi mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Izo mpunzi zivuga ko inzara muri Kongo yatumye zishaka gutahuka mu Burundi. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Kubera ubuzima bubi izi mpunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize, usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage bo bakongomani, izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatungimana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wigituma tuza turashonje ntitugaburirwa ku rugero tuhabwa indya rimwe naho nyene saa 11 size ariho tuza koronka indya, none indya baguhasize saa 11 kuzotunga umuryango wazotunga abana bakaza koronka indya ruko bananutse n'iminwa yumye tuza kuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana dusanga baryamye bameze nk'abapfuye turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tuhemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko urwaye ntuzore nk'izokuvuza twebwe babaha mukavimbira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yabatwagaburirwa nk'uko bikwiye ntituba tuza mwaya amabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi yagateganywa kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya kavimvira.
By'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi mu transit. Ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza n'ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twege kibazo cyacu cokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari nabaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gaha caraduze igeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakirya ntitwovuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka ni imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana. Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Ikivuyepfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Abanyagihugu bo muri Afrika y'ibiyaga binini hamwe n'abanyagihugu bo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika bari mu ba mbere batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere kandi barafashije ibihugu bikize by'Iburaya na Amerika. Umuhinga Paul Nkunzimana yanonosoye ivyerekeye imibereho y'abanyagihugu yahoze yigisha kuri kaminuza y'u Burundi aherutse kwandika igitabo abisiguramwe. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo gitabo.
Professor Paul Nkunzimana, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka cyane tuvugane ku byerekeye igitabo muherutse gusohora cyitwa Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est. Nuko uvuga uruhara kwa abanyagihugu mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini bagize imbere y'uko kahise k'ibyo bihugu gatangura kumenyekana uruhara cyane cyane bakoze mu byerekeye iterambere. Nashaka amajambo make mushya ntahe Paul Nkunzimana mutubwire ikintu cyabatumye mukora itohozwa rikomeye gutyo kuri abo banyagihugu n'ikihe ubwambere na mbere.
Ego murakoze Frederic. Ego igituma byatumye marya icyo gitabo ni uko ubwambere no kubera izo nize ibyerekeye psikoloji, nukuvuga uko abantu bameze, imyifato, imico, nanarize ibintu bya antropologi kuko kuri ni icyigwa cyerekeye umuntu, abantu uko bari mu bice byose, hanyuma na cyane cyane nuko nize ibintu bya sosiyoloji ari ibyigwa byerekeye uko abantu babayeho, hanyuma na cyane cyane nkaba nafata no ku bintu biba muri bihugu zo muri Afurika yo hagati n'ibyo mu buseruko intambara z'amazahabaye z'urutavana ko ibintu bivugwa by'amoko, ubwicanyi butandukanye, hanyuma nkibaza rero icyo zavuye ko hanyuma inyishu umuntu yibona ibereye kuko ibintu byo hari ingorane. And then I'm going to do it.
Se umuntu asoma ico gitabo abona nuko ivyo bihugu vyo muri iyo ntara muvuga ko byafashije ibihugu vy'i Buraya eka na Amerika murashaka kudusigurira mukatubwira ukuntu ivyo bihugu vyo muri Afrika ibiga binini Burundi Rwanda eka Uganda n'ibindi byafashije ivyo bihugu bikomakomeye
cyane cyo muri iyo uvuga ndere yuko ndagaruka kujerekere ivyo la colonisation yazanye muri ivyo bihugu ivyo ico bihugu byafashije kakandi n'uwe uko ari na cyane cyane ibihugu byerekeye mu tuvuge byegereye amabahari nka biriya bihugu za Kenya za Tanzania ibijyanye n'ubu cya Congo noneho na cyane cyane abarabu bagurisha abantu abarabu bagurisha abantu rero zikoze njya cya gice cya Zanzibar cyane cyane niho niho abantu bagurishwa bacya cyane baba babegeraniriza hanyuma hanyuma bagasaba barungika mu bice bizo byo muri Aziya n'i Buraya cyane cyane muri Amerika hanyuma na hanyuma kandi bakagurisha ku Bongereza bakagurisha ku Bafaransa hanyuma nacyo gihugu cya Congo nacyo nyine arakomekera cyane Abanyaportugal bagura abo bantu bakaba batwara muri za Amerika. Ubwo rero nibwo butunzi bwa mbere bwarungikwa muri ibyo bice ku isi urumvangiro bagiye batwaye abantu bagurishijwe ni ukuvuga icyo kimwe n'abantu bagera gukorera amahera n'abantu baje gukora hanyuma rero nibo bateje imbere cyane cyane muri icyo bihugu na cyane cyane nko muri Amerika mu bice by'epfo abakozi abarimyi abari bayobozi ipamba n'ibindi nibo bimbura ipamba riza gufasha amazine muri aruko hanyuma rero hakaba rero no gusahura ubutunzi rero kamba haba amazahabu haba amasenyo y'inzovu n'ibindi bintu byinshi rero hanyuma rero wacu usanga rero ubwo butunzi bwose na cyane cyane uraje ajya guca Kongo ajya guca Kongo ku by'ukuri abakoloni b'Ababiligi na cyane cyane yuko nashyira igihugu ubwa mbere aho cyari igihugu cy'umwami cyari cy'umwami Leopold wa kabiri ni ukuvuga Leopold wa kabiri rero wewe ni ukuvuga yarakurikirana abantu gushika kuri ba nyumba kumi
urabona akanya atari karekare mushya na Leopold Nkunzimana ndabona kanya atari karekare iki gitabo tuzokigaruka ko ariko nashaka dusuye ku ngingo nkuru ziri muri icyo gitabo aho muvuga ko eka nama indiane ziri muri bya bihugu ari cyane cyane zoba zavuye ku bukoloni murashaka mu majama make cyane rwose kudusigurira ukuntu muvuga ku bukoloni ari bwo bwateza indiane muri abo banyagihugu bo muri ibyo bihugu mu gusozera ikiganiro nkuko nabivuze tugaruka ko n'igitabo mwanditse n'igitabo gikomeye cyane rwose tugaruka ko mu gihe kirekire ariko mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire ukuntu muvuga muri icyo gitabo ko imigambi iba nk'iyisi yose yazingamitse abanyagihugu muri iyo ntara
kuko nibo babwira bategeka abategetsi batege kwa televisiyo yangu kugambele kushinda mumiwe ya nye mare kushinda mumiwe ya nye mare bobo njene mafatamize na yu mabanki niyo banki moja na yeni chile ya mbuzo mkongo ife mina inyo europeenu hanyi makande ugasanga utuzi bidyo yu uvzukuri putuwa guani na masosiyete ya mamonopole ita mamutinasyonale hayima politiki rero niyo abategetsi bacu bose bakoresha kuvuga rero kandi no kugira ngo rero abategetsi kandi nanone natari ku butegetsi ndabonye ni kubayibona mu bitwe yabo bakabona yuko batara gukoresha ibyo by'amoko bagakoresha ibintu mu bindi bihugu bagakoresha ibyo by'amadini kugira ngo ubwo butunzi bw'ibyo bihugu bubandanye buja mu minwe y'abanyamahanga bayobora ubwo butunzi bwose bwaba bwaba ubutare bwaba ubutunzi bwose bahasanze urumva rero amapolitiki rero y'ibanki y'isi yose na FNB kandi na Union Européenne na mapolitiki atuma asambura izo bihugu kandi kugira ngo ubutunzi bubandanye busahugwa akeneye yuko haba imyane akeneye yuko abantu baba ariko baricana bitwaza amoko bitwaza amadini abandi bitwaza n'ibindi byose rero nizo ba rero izo bubishyize hanyuma rero umuti nk'uko ndabona muri icyo gitabo avuga yuko umuti ushobora kuva mu kubavanura n'amapolitiki y'izo nzego hanyuma rero ubutunzi bw'ibihugu bukaba ubw'ibihugu n'abanyagihugu.
Professeur Paul Nkunzimana, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika. Nk'uko twabibabwiye, iki gitabo ni igitabo gihambaye cyane rwose kirimo ibyiyumviro bikomakomeye. Eka tubatera akamo kugira ngo tusubire ku ngingo imwe imwe muri icyo gitabo. Mwakoze cyane rwose.
Murakoze nawe Frederic.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje kwa makuru iyo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilige Beyoyi adufashije kuyegeranya ibiganiro byabihagariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro ari kumwe na Fidene Yongabo. Tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu